Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe sangwe kaze muri no makuru makuru yaranze inondwi. Turiko turasozera turi ku munsi w'Imana n'igenekezo rya 2025 myandagaro n'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 amakuru mukaba mugira mu yashikizwe na Jean Bosco Nyongere nkaba ndabahaye ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru yaranze inondwe tuyahere mu yavugwa mu gisata cha politiki myidogo ni yose mu banyagihugu mu ntara za Makamba na Rutana bikaba bivaga kugwaruka kw'imbonera kure na bamwe mu bajejwe intwaro bo hasi muri kino gihe bariko baca kunzu kunzu no ku mabariyeri ya makomine babategeka gutanga amafaranga y'intererano y'amatora yo mwaka w'ibihumbi bibiri na 2025. Abanyagihugu batari muri uwo mugambwe bavuga ko batumva ingene bako amafaranga y'uwundi mugambwe bakabona ko bariko barahohoterwa. Reka inkuru tuyibaze sinyorine nije imbere.
Amakuru ava muri izo ntara uko ari zibiri atumenyesha ko izo ntererano zakwa n'ugwaruka rw'imbonera kure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro mu nzego zo hasi bamwe ngo baca kunzu kunzu bategeka abanyagihugu gutanga hagati y'amafaranga igihumbi n'ibihumbi bibiri abandi nabo bakaja ku mabariyeri ya komine iruhande y'abasanzwe batoza amakori ya komine aho naho abagendesha imiduga amamoto n'amakinga umwe asabwa kubanza gutanga amafaranga ibihumbi bibiri imbere y'uko yemererwa kubandanya. Ubutanze iyo ntererano acahabwa urupapuro rwemeza ko yarishe ubwo rupapuro nago ngo ruba ruriko ikimenyetso cy'umugambwe SNDD rukaba rwanditse ko ari intererano yo mu matora yo mu 2025. Abanyagihugu muri izo ntara uko ari zibiri Makamba na Rutana bavuga ko badatahura ingene iyo ntererano y'umugambwe SNDD isabwa abantu bose kandi bo mu migambwe yose. Bababazwa n'uko uwase kuyariha kumvo ica nk'iriya mu nyuma acakoregwa iterabwoba agashobora no kugirirwa nabi. Abanyagihugu basaba ko iyo ngendo yohagarara vuba kukataho itaniye no guhohotera abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Amakuru ava mu begereye abarongoye umugambwe SNDD muri izo ntara avuga ko mu bisanzwe iyo ntererano isabwa yerekeye abanywanyi b'umugambwe SNDD bonyene kandi ko ari igikorwa kijanye no kwitegurira amatora yo mu 2025.
Sinyorine nije imbere arakenuye interano iriko iratozwa n'umugambwe SNDD kugira abategura amatora yo mu mwaka w'2025 ikwiye guhabwa intumbero kugira ngo itozwe abanywanyi b'umugambwe SNDD bonyene gusa bisabwa n'umugambwe Kodebu. Uyo mugambwe ukabivuga wisunze interano zimaze iminsi zitozwa abantu bose mu ntara za Makamba na Rutana n'umugambwe SNDD. Kefa nibiza arongoye Kodebu agasaba ko ata muntu yotega ubwoba kugira ngo aterere kandi adasanzwe ari mu mugambwe SNDD tumutege yompi.
Muri ino minsi turabona ko hari ibikorwa bikwira kugwa vy'umugambwe ku butegetsi uriko uratoza intererano ku mure bavuga ngo ni intererano gutera amatora ku giti cabo. Ku bwacu tubona yuko ari ibintu bisanzwe yuko umugambwe utunganya isekeza kigusaba interano yo kwitugurira amatora twimirije, ariko hariho abariko arabikora nabi aho usanga bagenda gutoza abantu bose bagatoza n'abatari abanywanyi rimwe na rimwe bagashiramwo iterabwoba bakababwira yuko hariho ibintu bimwe bimwe bazoza gusaba mu ikomine canke isukarije batazosubira kuyironka cyangwa utundi turusho dutangwa n'inzego z'igihugu tutazoturonka badatereye iyo ntererano y'umugambwe ku butegetsi. Ugasanga nk'abantu bakuru dukora duto duto two kwisumamwo bariko batwega ubwoba yuko hamwe batotanga iyo ntererano batazosubira koroherezwa mu bikorwa byabo bariko barakora. Tubibaza yuko rero abarongoye umugambwe ku butegetsi botanga intumbero itomoye kugira ngo ivyo bikorwa vyo gutanga intererano bize kuba ku banywanyi babo gusa canke uwundi muntu wese yipfuje kubikora ku bushake bwiwe mugabo ntihabemwe abantu baza gutera ubwoba abandi canke abantu baza kurondera ifashanyo canke intererano ku batari abanywanyi bamanje kubabwira yuko hariho ivyo batazoronka mu ntwaro. Gutyo ico gikorwa bakagikora mugabo abadasanzwe ari mu mugambwe n'abatipfuza kuwuterera baguma batekaniwe mu bikorwa vyabo vya misi yose.
mumakuru wajaye na gateka kazi na muntu naho ibikorwa vyiterabwoba kuburabuzwa guhagarikwa no gufungwa imanza zango ndagonde biraba abahanya gateka kazi na muntu abamenyesha makuru na mu migambwe itavuga rumwe na leta ntivyigeze bihagarara muri imyaka 4 umukuru w'ubuvarisi ndayishimiye amaze kubutegetsa bivugwa n'ishiramwe impuzo makungu Amnesty International mucegeranyo c'ubucakacatsi cashize ahabona kuri wa gatatu uheze w'iyindwi ku bwa Rachel Nicholson umushakashatsi muri iryo shirahamwe mu karere ka Afrika yo mu buseruko naho ngo umukuru w'igihugu yagumye yemera ibintu byiza gusa nikibuza ko abahanira gato y'akazi na muntu babandanya bakurikiranwa bahogwa akazi kabo tumutege yomi.
Nous avons vu pendant ces quatre dernières années, oui, des causes d'espoir.
Kosatiye kuri imyaka ine kubera twari twagize icizere ariko amajambo dusanga arimo uruhendo kuko yavuga ko ibijanye no gushikiriza ivyumviro bigiye kubahirizwa mu gihugu ikindi twabonye nuko hari abantu benshi bagumye bafungwa bongera bari kugwa igihe cyose tubonye umuntu arekuwe twagira icizere yuko ibintu bigiye guhinduka ariko siko namba kuko twasanze gufunga abantu ari kigwanisho gikoreshwa mu kunumya abantu muri kicegeranyo tuyibutsa ifungwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu Gane story ni bitanga na Jeremy Rukuki bari basanzwe mu ibohero igihe yimikwa aca bari kugwa mu mwaka wa mbere w'ubutegetsi bwiwe muri ico gihe nyene twarabonye abandi bahagaritswe nka Tony Germain Nkina mushinga mateka Fabien Kijyanino mu nyuma habandanjwe hafungwa abandi nka Florian Irangabiye abaharanira agateka kazi na muntu batanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ihagarikwa ry'abantu bitavye n'abatunganije uruganda rw'inyigisho mu ntara ya Gitega urutonde ni rurerure sintanze uburero bwose
J'ai pas donné tous les exemples qui sont contenus dans ce document. Ces cas démontrent que
ubwo burero bwose burerekana neza yuko harimo ukutihanganirana mu bijanye no gushikiriza ivyiyumviro ntivyumvikana ingene umuntu afungwa kubera ivyo yavuze haba mu ibanga canke ku mugaragaro muri ico cegeranyo twatanze n'inyishu zimwe zimwe harimo ubwa mbere gukuraho ingingo zikurikirana abaharanira agateka ka muntu n'abamenyesha makuru bagera kuri 12 baciriwe urubanza batarenze kumvirizwa kubara akaryo keza ko gusubira kugurura ibijanye no kwishira no kwizana mu Burundi ikindi dusaba nuko hobaho ibiganiro hagati ya leta n'abamenyesha makuru mu bijanye n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi twongera dusaba leta kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza amakuru mu migambi yayo yose
la liberté d'expression dans toutes ses actions
abigisha b'imuriyo gukorera mu zindi ntara mu myaka y'ibihumbi 2016 na 17 bakwiye gusubizwa mu ntara bahora bakoreramo kuko babayeho mu buzima bugoye kuva barungitswe muri izo ntara bisabwa n'urunani rw'amasendika y'indero n'inyigisho mu Burundi FENASAB ubwo runani rukavuga ko abo bigisha b'imuriyo mu ntara zindi kandi atakintu na kimwe kigaragara cisunzwe kugira bimurwe Antoine Manuma arongoye FENASAB asaba umushikiranganji w'indero gushira mu ngiro ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu na burya mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2024 ishuri w'ibihumbi 2025 bucutangura tumutege yomi
aha twotanga karorero k'abakozi bavanwe mu ntara ya Mwaro bajanwa mu ntara ya Kayanza abakuwe ibururi bajanwa mu ntara ya Karusi abakuwe mu Rutana bajanwa mu ntara ya Ruyigi bamwe bahavuye bahitamwo gutakazi kubera ubuzima bwanse abumiye kwibanga nabo bararushe kuko badashobora kwibeshaho ngo bongere babesheho imiryango basize iyo bavuye hari n'abasinzikajwe n'indwara kubera ubuzima bubi babayemo abapfakazi baratandukanijwe n'impfuzi basigaranywe nabo bari bubakanye turamaze imyaka dusemerera dusaba ubushikiranganji bw'indero gutorera inyishu icyo kibazo bigahereraho mu kiganiro n'icyubahiro mukuru w'igihugu yaremesheje kubene gihugu n'abamenyesha makuru mu mpera z'umwaka wa 2023 yarashikirije ijambo rihumuriza abo biraba aho yasabye umushikiranganji w'indero kubatunganiriza imbere yo gutanga akazi ku bakozi bashasha none ku mwaka w'ishure mushasha wa 2024 ushira wa 2025 igihe utangure bizokorwa ryari munani kw'amatsindika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi tumusabye kubahiriza icyo umukuru w'igihugu yavumereye aruhurire abo bakozi bari mu buzima butoroshye.
Inzamba ano makuru yaranze hino ndwi tuyabandanize mu gisata cy'amagara y'abantu. Haravugwa ikiza c'indwara yakorera muri zone Gihosha ya komine Ntangwa mu gisagara ca Bujumbura. Abantu bashika 10 baramaze kuyandura mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Abanyagihugu ba muri iyo zone bavuga ko iyo ndwara yoba yaduse kubera isuku rike ritumwa nibura ry'amazi meza riguma ryibonekeza muri ico gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu batakambira umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ico afashije kugira ibintu bisubire mu buryo amazi atararenga inkombe. Evelyn Mukeshima.
Abo banyagihugu bavuga ko atakindi gituma iyo ngwara igwirirana atari ibura ry'amazi riguma ryibonekeza, kuko bashobora kumara indwi zibiri atani majya amazi ribonetse. Aho bigeze basigaye bikora ku mazi yo mu nzuzi, yaba yo kunywa no gukoresha mu mazu. Bemeza ko ikiza cakorera camaze kubinjirana kubera isuku rike riturutse ku kubura amazi.
Byaraheze igihe kitari gito kibonekeza ubukene bw'amazi, haheze indwi zirenga zibiri. Abanyagihugu rero bagaca baja kuvoma mu ruzi Nyenzare, niho honyine bakura amazi. Ayo mazi rero mazi niyo anakoreshwa mu bikorwa bya misi yose muhira, nko kunywa, mu kugira isuku. Ibyo rero bigatuma abanyagihugu bashobora guterwa n'indwara zifatiye ku isuku rike. Kora yari amaze kwibonekeza mu kibano ngaho iwacu no naho na mu gacaca. Ibyo nabyo bikaba bituma n'ubwo bukene bw'amazi buguma bwisubiriza budahera.
Ubwoba rero ngo ni bwinshi buturutse cyane cyane ku kiza cy'ibihara by'inkende camaze gushika mu gihugu cy'u Burundi, kuko candukira cyane. Basaba Regidezo na Leta y'u Burundi gukemura ikibazo cy'ibura ry'amazi meza ku neza y'amagara y'abanyagihugu.
Hari ubwoba bwinshi rero ko kubera hanateye n'igikiza cy'urukushi bita variole de singe mu rurimi rw'Igifaransa isanzwe yandukira cyane, ikaba kugira ngo ikingwe bisaba yuko habaho isuku rikomeye. Ibyo nabyo bikaba bitabaho bidanakunda muri kino gihe twebwe tudafise amazi. Amabombo rusange ahari henshi ntakora. Abafise amafaranga biyafise bafise agafaranga nibo bashobora kuronka amazi meza, aho naho bakayagura amafaranga ijana ku ibido. Abadafise nayo mikoro akwiye bakaba bariyakiri. Dusaba Regidezo rero yuko yokura mu mbere icyo kibazo ikaduha amazi meza. Ikindi nacyo dusaba ni uko Leta yogerageza igatabara hakiri kare kugira ngo kumbure ubukene bw'amazi buhave, hanyuma kandi ikingire n'amagara y'abantu.
Amakuru ava mu bajejwe intwaro aho muri zone Gihosha yemeza ko abarenga 10 bamaze gufatwa n'indwara ya korera muri iyo zone mu kiringo kitarenga ukwezi.
Umuhinga mu bijanye n'indwara zandukira komeko na kudahamagarira abanyagihugu kurushirizaho kugira isuku aho babaye no ku mubiri kugira ngo bikingire iyo ndwara. Leta nayo ayisaba guhimiza abo banyagihugu kuyikingira no guturenga ico kibazo c'amazi meza, hamwe no kwiyumvira ingene ho bayisekeza ryo gucandaga abanyagihugu tumutege yombi.
N'ingingo zijanye n'isuku n'isukura, haba mu gukaraba neza n'isabuni, mu kunywa amazi meza, no kuvuga ubu leta zikubaya twatu nini bita apatabu mu mihana yose cyangwa abantu bose bagendana kugira ngo bazabashyira mu mazi imbere yo kuyanywa, kuko ayo mazi ntubuzi ko tabuwe ko n'isazi nubwo bari yavuntu ku rusengo cyangwa ku irobine cyangwa ntubuzi yo icyo yanywesheje ko kitari cyari gifise gisukuye neza. Iyo habaye korera Leta iza gutanga utwo tunini abantu bifashisha kugira ngo banywe amazi twice iyo migera iyo biri muri ayo mazi. Hanyuma abantu botezwa kurya indya zihiye mu nkono zarurira ku masahani yoze neza kandi yapfundikiwe kugira ngo izazi nizo zayadumiye ko. Abantu baza gukoresha utuzu twa sugumwe kandi dupfundikiye bagafundikiye inzazi zizo ziragwako kuko inzazi zirashobora kugwa kwa amazi zikaza zikaza kugwa kunjya baja kurya hanyuma bategereza kureka kuza barahekenya ibyo bintu babonye aho babisanze hose ibyo byamwa byaba imboga zidahiye no kuvuka ibyo bakabireka cyane naho bakabironga n'amazi meza bazi neza ko ari meza kwironga cyane imbere yo kubifungura bategerezwa abo bantu batashoboye kuronka akazu ka sugumwe bagahamba amazirantoki iyo bahejeje kwituma bagaheza bakayafurira kugira ngo isazi ntize zirakora ko ngo ziyatware kuko umuntu nuko nabibabwiye ashobora kuba afise iyo migera mugabo ataratangura gucibwamo no kugaragaza ibimenyetso ingingo z'ukwikingira ntibazigondera ntazo baronka none kugura agasabuni kuronka amazi amarobine ubirakamye ni ukuvuga ntibagira amazi mu nzu aho mu bisagara twumva ngo rejidezo yamiriko irarondera amazi umwanya umwe akavuga bati n'abantu igisagara cyabaye kinini none ntikiba kinini babona none nibo barabira abanyagihugu baba babona bafite imigambi ibyo bintu ko batabishyira mu migambi ngo bitomore bigaragare bavuga bati turiko turondera ko abantu babaho neza ni ukuvuga rero kandi tukabona yuko na leta ntishyiraho ingamba zijya zijyanye na leta no kuvuga amazi meza akaja mu banyagihugu hakaba ajya amarobine
imbere yo gusozera n'amakuru yaranze inundwi amashyirahamwe 19 adakiranira ivyicaro vya politike hasaba leta ya Tanzania ifadikanije na leta y'Uburundi n'ishyirahamwe HCR guhagarika umugambi wo gushaka gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu mu rwandiko ayo mashyirahamwe yasohoye asaba leta ya Tanzania guhagarika vuba na bwangu ingingo yose yoze ishaka gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ishyirahamwe HCR naryo risabwa kubahiriza no gukingira agateka k'impunzi kurikira Leo Paul Sharangabo arongoye ishyirahamwe CBDH Vicar imwe muri ayo mashyirahamwe yateye igikumu kuri urwo rwandiko
ni muri iyo ntumbero rero twagiye hamwe ngo dusemerere kugira ngo turabe ko abarundi botezurirwa muri ako karenganyo no kaga n'agatotezo barimwo kugira ngo uburenganzira bwabo bubahirizwe twasabye dushimitse bwa mbere leta ya Tanzania kuko niyo bazwa ubwa mbere bijyanye n'umutekano w'impunzi guhagarika vuba na bwangu ingingo yose yo gutahukana ku ngufu impunzi z'abarundi mbere nico cyose gifise aho gihuriye n'itotezwa rigamije gushaka kubatahukana ku ngufu ibi rero tukaba kandi twanabwiye umwe bwa Afrika turabwira yase turabwira ama leta ko bogerageza uburyo bwose bwo gushira Tanzania ku murongo kugira ngo ije mu nzira y'amategeko n'amasezerano agenga impunzi tunasaba kandi rero HCR gufata ikibanza cyayo nico kuvugira impunzi no kuzihagararira byanse izo mpunzi zikimurirwa mu bindi bihugu aho zishobora kuronka umutekano aho zishobora guhabwa agaciro nk'impunzi aho amasezerano ashobora kubahirizwa kwerekanye kandi ko hakwiye kubaho igenzurwa mu bijyanye n'umutekano n'iyoherezwa agatekazi na muntu mu Burundi kuko biragaragara ko bamwe muri izo mpunzi bataha bakagirirwa nabi hakaba bicwa batotezwa mbere hakagira na bamwe bafata ingingo yo gusubira guhunga ibyo rero birabonekera mu burorero bumwe twagiye turatanga bw'abashoboye gutaha mu nyuma bakicwa abandi bagahunga abandi bagapfungwa kandi ubona ko biba biri mu gahohotero biba biri mu bintu byo gutota
naho duciye dusozerera amakuru yaranze inundwi turiko turasozera ndabashimire mwese mwariko muradukurikira muvuze niyonge nariko ndabashikiriza amakuru yaranze inundwi ndabifurize kugira ijoro ryiza n'intango zinga nziza.
Ngiye nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru yaranze inundwi.